ఇది న్యూస్ విత్ అమెరికా. Urudandazwa rw'abantu n'ikibazo gikomeye cyane kibonekeza mu bice bitandukanye byo ku isi muri iki gihe. Ni ikibazo kibonekeza bikomeye cyane mu karere ko muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara n'akarere k'ibiyaga binini byo muri Afrika bagati bidasigaye inyuma. Urudandazwa rw'abantu bibonekeza cyane bifatiye ku bukene ntangere n'urugero rw'ubushomeri ruri hejuru cyane mu bihugu byo muri Afrika, cyane cyane mu bakiri bato. Ukuta abantu bakazoza ku bakiri bato bituma barondera kuva mu bihugu byabo kugira baje kurondera ubuzima bwiza mu mahanga, bituma imigwi y'inkozi z'ikibi ihabonera karyo ku kwihereza mu bucuruzi bw'abo bantu. Ishyirahamwe mpuzamakungu rikurikirana abimukira itangaza ko abantu bageramirwa n'ubwo bubishya mu makungu ari miliyoni n'imiliyoni. Abana bagera hafi cya gatatu cy'abantu baracuruzwa ku isi, mu gihe abapfasoni n'abigeme ari bice 71% by'abarageramirwa n'ubwo budandaje. Ibyo bitangazwa n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kurwanya ibiyayura umutwe n'urudandazwa rw'abantu ku isi. Nizihe ngaruka ibyo bigira mu miryango n'ibihugu by'abageramirwa n'ubwo bucuruzi? Niki yacokorwa kugira ubwo bucuruzi bugabanuke cyangwa buranduranwe n'imizi? Turagerageza kwishyura ibyo bibazo mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri Isanga cyo muri iki gitondo twatumiye Prime Mbarubukeye ayoboye ishyirahamwe Observatoire National pour la lutte contre la criminalité transnationale mu mfunyapfunyo ONCT, no kubwa ishyirahamwe ry'abashingwa manza ryiyemeje kugwanya urudandazwa rw'abantu n'amabi akoregwa abakenyezi n'abana. Tutarinze kurandira ku telefone rero turi kumwe n'umutumire wacu Prime Mbarubukeye. Waramutse.
Izo ndabaramutse ku cyo cy'Amerika kandi aramukije n'abari ko bose baratwumviriza.
Turiko turavuga kuri cyo kibazo cyo urudandazwa rw'abantu gikomeye cyane ku isi no mu karere ka Afrika cyane cyane. Twashaka tuvuge ku byerekeye Burundi, cyo kibazo cifashe gute muri iki gihe?
Ego cyane iki kibazo nko mubivuze gihanditsi yose no mu Burundi n'icyahibagiye kuko kirahari, kuko nk'umbi raporo twasohoye mwaka wa 2016 muri ONRCT wetu mfrere twarerekanye neza yuko twa dufite ibitikiri bishika ku bagore n'abakobwa n'abana barenga hafi 824 murumva ko ari benshi cyane mu mwaka umwe gusa. Mbere tukaba twarashoboye no kugarukana abashika 31 muri abo. Murumva yuko natwerebye icyo kiza kiramaze kutugariza muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi.
Hanyuma mwitegereje icyo kibazo kirimo imigwi myinshi, hariho ugutwara abakiri bato cyane cyane ni bageremerwa n'abapfasoni hamwe n'abigeme, hari n'ikindi kibazo cerekeye ukwemerera guha umuhango abantu bakiri bato nk'aba baheje amashuri cyangwa bafise ubundi buhinga, mugabo bakabona ko mu bihugu barimo nko muri Afrika niho turiko turavuga cyane cyane ko badashobora kuronka uburyo bwo kwibeshaho, bahawe iyo mihango bagatanga amafaranga kugira ngo bagerageze kugenda gushika mu karere k'Iburaya. N'ibintu tumaze iminsi tubona abapfa bapfira mu karere ka Sahel cyangwa bapfira mu ibahari Mediterane barondera gushika Iburaya. Imvo nkuru ituma abo bantu bakiri bato, abo bakenyezi kanabigeme bagwa muri iyo mitego ni iyi?
Ubwa mbere hari imvo nyamukuru yitwa ubukene ubukene nibwo butuma hanini ugwaruka cyangwa abakenyezi nabigeme no vuga nti bagenda kwihora mu bihugu cancane z'abarabu bemerewe ubuzi kandi atari bwo kuri bamwe bamwe mbere kandi batari bake ugahura bashitseyo uko kazi ntako babahaye ahubwo bacye bakoresha ibindi bikogwa bitajanye n'amategeko no kuvuga nko gushoroshwa ku ngufu canke yandi mabi nk'akazi karuhisha n'ibindi n'ibindi cyangwa gukugwamwo ibihimba by'umubiri rero baca kenshi hariho ibihugu byinshi bavamo byo muri Afrika atwovuga no kuvuga nka Gambia Senegal ibya Burkina Faso Cote d'Ivoire n'ibindi no kuvuga ibihugu biri hepfo ya Sahara bagacire baca mu kiyaga cyitwa Mediterranean bakagenda cyane mu bihugu nk'Ubutaliyano rero bagacanga bashwa y'ubura y'ibwose kuko nka raporo iheruka gusohoka yatanzwe n'ishyiramwe Hashtag mu mwaka uheze w'2016 abantu bashika 300,000 babimukira barashoboye guca muri icyo kiyaga twavuze cya Mediterane bagiye Burayi kurondera ubuzima muri abo rero hariho abashika 3,800 baguye muri icyo kiyaga cya Mediteranea kubera bagiye kurondera ubwo buzima kubera bagicamwo bitoroshe ikiyaga kinini rero bagaca bahasiga ubuzima bagiye kurondera ubuzima umva bitewe n'ubukene hanyuma iki nacyo kibitera hariho intambara zikunda kuba mu bihugu bya Afrika hakaba n'ihinduka ry'ibihe rikorera aba mu isi yose na Afrika itibagiwe mbere n'Uburundi budasigaye inyuma ugacura rero abantu baragiye mu bindi bihugu byo hanze cyane bya Buraya bibaza ngo niho mwijuru ngo niho bagiye kuronka ubuzima cyo bitewe ahanini n'ubushomeri
iryo shyirahamwe ryanyu muyoboye Observatoire National pour la lutte contre la criminalité transnationale muvunyapfunyo ONCT no kuvuga ishyirahamwe ry'abashingwa manza giyemeje kugwanya urudandazwa rw'abantu n'amabi akoregwa abakenyezi n'abana ni ikihe mukora kugira ngo mugerageze gufasha gutorera umuti ico kibazo
ubwa mbere ikintu dukora no kwibutsa amategeko tuyigisha abarundi cyane cyane urwaruka abagore n'abakobwa n'abigeme kugira ngo bamenye yuko hari itegeko rihana ibyo byaha byo kudandaza abantu icyo ni cya mbere kandi tukabereka yuko kudandazwa bihari mu gihugu yuko uwuje kuba ryosha ngo agomba aje kuba hakazi hanze wagerageza bagatohoza twe muri wene rese tuwe tumfriend twanga yuko abantu boza kwisimamo hanze ibyo n'ibisanzwe kandi birabaho mugabo hari habagenda mu bundi buryo bahenzwe bivuye mbere no kutamenya bita inyoranse mu gifaransa benshi usanga abarundi benshi batize amashuri no brandi batagiye mu ishuri ari benshi ugahura rero umuntu azi kubaryosha byo ngiye kuguha akazi muri Oman mbya Arabisa buduti cyane ahandi uhura rero aca bemera byoroshye kuko nimwe narimwe babahendesha n'amafaranga rero icyo dukora nicyo bita mu gifaransa sensibilisation kugira ngo abantu bace ubwenge babone bakanure bareke guhendwa aho tukabikesha nko kumenyesha makuru amaradiyo televiziyo y'igihugu n'amaradiyo yose aringa muri kigo mbere n'amaradiyo hanze nk'iyo y'iwanyu vwa d'amerika n'izindi kugira abantu buguruka amaso bareke guhendwa kuko kenshi umuntu agiye kuguhenda ngo agiye kuguha akazi muri ibyo bihugu kenshi usanga umwana wiwe agumye ari muhira abana be bari muhira bataka bahaye cyangwa asanga bari kwiga mu mashuri akomba kumenya Buraya batagiye muri ibyo
iri tegeri mufise kubageramirwa n'ubwo rudandazwa bingana iki ku byerekeye Burundi
aha ku byerekeye Burundi twavuze ko muri raporo twasohoye mu mwaka wa 2016 abagore n'abigeme bashika 824 baragiye kudandazwa mu bihugu cyane cyane bibiri bya Oman n'igihugu cya Arabie Saoudite kandi benshi n'ubu abariyo tutashobora gutahukana turavugana bamwe bamwe bakatubwira amabi bariko barabona bakaguma badusaba ko twubafasha kandi ko twitegura dufatishikanije n'inzego zibijejwe cyane cyane leta tuko turanayihimiriza muri jurune mu ndwi iheruka mu ndwi iheze hariho indwi yahariwe abimukira abarundi bari Buraya baraje mu Burundi kugira ngo dushobore kubabwira ibibazo igihugu gifite cyane nabo bagende bavuge igihugu cyacu cyiza gifite ko hariho n'amahoro batwara ababwiye neza yuko na ubushikiranganje bujejwe gufashanya kubona n'andi makungu bwaremeye ko icyo donke bavuga nti urudandazwa rw'abantu mu Burundi ruhari kandi yuko rugiye leta y'u Burundi igiye gukora ibishoboye byose kugira ngo abarundi bagore muri ibyo bihugu batahukanwe icyo tukaba twagishimye tugiye ko imvugo izahita ikajana n'ingira
ku telefone ku murongo wa telefone turafise umwe mu baduteye akamo Corneille uratwumva Alo Corneille ndi tumufise hano ku murongo tubandanye na ku bakiri bato nk'ababa bahejeje amashuri cyangwa abandi bariko barondera uburyo bwo kwibeshaho bahendwa kubazoshikanwa nko mu mahanga mu bihugu byo haba nk'Iburaya canke muri Aziya canke na ngaha muri Amerika boba bakoreshwa na niyo migwi y'abagezi bana b'inkozi z'ikibi ivyo biribonekeza cyane mu Burundi kuko tumenyeye kubona amasanamu tubona n'amakuru mu binyamakuru ku isi berekana ababa bavuye nko mu karere ko muri Afrika mu burengero baca mu karere ka Sahel.
Ego cyane bariho no mu Burundi bariho kuko murumva yuko hariho nabo tumaze gutesha benshi nko mu mwaka nkaro twubaha 2017 tumaze gutesha abagore abige n'abandi bana rundi rwaruka rushaka kujya mu ibyo bihugu bashika 87 mu mwaka gusembe 2017 murumva yuko ari beshi cyane mbere hariho muri bo umugore umwe twatesheje agomba kugenda muri Oman iyo nkuru twayimenye hanyuma turamutesha mbere yari yamaze kubita umwana hanyuma rero yari yamaze kumubita birasiba ayire kugenda nkuno munsi akaba azogenda ejo irashika rero amabere bere aramubyimbana amabere arabyimba hanyuma rero tuza kumubona amabere yamaze kuzimba ari mu guturika kubera uwo mwana wiwe atari karamwonka kubera yari yamaze kumubita murumva neza yuko ibyo ari ibintu bibabaje buryo rero muri iki gihugu tukasaba neza yuko twashyira hamwe inzego zibijeje kugira ngo icyo ako karanda ayo mabi akorerwa abakinyizi n'abana n'abigeme aranduranwe n'imizi.
Ku telefone turafise Corneille. Corneille uratwumva?
Yego ndabumva.
Watubwire irindi zina naho uhamagaye uri?
Niyo saba ndi mu Rutana.
Mu Burundi?
Yego mu Burundi.
Murafise ikibazo canke intererano mushaka gutanga?
Ni intererano mugivanze na kabazo.
Yego.
Nagomba kushaka biri mutumire. Nimba no munsi gwaruka go Burundi muvuga yuko go bariko rakorerwa mabi ajanye n'igurishwa gurishwa ija mu mahanga kurondera ibyo rukora. Suko rubishaka. Abwo nuko bafatira ku bukene rurimo bakabatwara rero muri ibyo bibaza kwagira guca mahera ariko bakakora go bakakorera ko ibyo bintu bataba cyipfunda babikora batabyipfunza kubereka kubera abahereza uburyo nawe Murundi avuye mu Burundi abya butsindire umenyagiye ko mu bukiriro igikenewe ahubwo si kuva ngo tubigwanye ko bigwanya gute ukubigwanya niba hugwaruka icyo gwipfunza abarundi nabo bafasoni bafungure babeho baronka amafaranga baronka akazi bakora baronka occupation doki occupation izo kiba kuguma mu gihugu ukundi gihugu cyabo namara se uzi mutima mu wako navuga wo kujabuka hanze mu makungu ngiye kurondera akazi na so usubira guhendwa hajya benshi by'ukuri ntibagendaye kubera abakunda bagendaye kubera ubukene n'inzara ibarembeje ndetse nabona rero umuti wa byose nibabanze barondere
muherahize ikibazo n'ikimbiro
yoveni y'umurundi yoduga gato
murakoze aho muhavuga iki prime mbarukeye
none niyo saba umurutana atere icyo cyumviro ni kiza cyane ariko kibaza ko hanini icyo cyumviro cereke leta y'u Burundi kuko ni gejwe cyane cyane icyo gikorwa cyo kugwanya ubukene umwe biboneka twe icyo dukora turababwira duti turashobora kubaterera ibyumviro by'ingenzi ibintu byohinduka ariko cyane cyane twumva yuko ko kamo kereke leta hanini y'u Burundi.
Murakoze. Dufise kandi ku murongo wa telefone Elize uratwumva?
Yego ndabumva cyane.
Mwatubwira irindi zina naho mu telefone muri?
Yego Elize ndo Imana ndematara muri Rirare.
Aho ni Burundi?
Yego ni Burundi cyane.
Murafise ikibazo canke intererano?
Yego cyo no bano terera kuri ico. Uko ayo abantu baza bakaturaya bayo nk'umuntu ariko arakurangira nk'akazi. Ndende bado uko mazuki yumviro kamanzu kamwaza ukaziyo bari kala kuja nako kuko iyo turiko duhabira ubuzi urumva bakujanye hanze bakubwira ngo bakujanye kukazi kumbe n'ubuzi ko wagiye kudandaza nibaza yuko tuza turashishoza tuza turabaza ubwo buzi batujyanye ubwari bwo kamanzu kiyumvira nawe ukaraba nuka kurangira na meze.
Murakoze.
Yego.
Murakoze kuri icyo cyiyumviro. Kubareko baratwumviriza mu kiganiro muri sanga turiko turavuga ku rudandazwa rw'abantu ikibazo gikomeye cyane kibonekeza mu bice bitandukanye byo ku isi na cyane cyane mu karere ko muri Afrika tudasize imbere n'akarere kacu kibiyaga binini. Umutumire wacu Prime Mbarukeye hari amanama mugira mu karere kugira ngo mugerageze kuraba ingene mwakorera hamwe mu kugwanya icyo kibazo.
Ego cyane murakoze kutubaza icyo kibazo. Hari amanama tutuma dukora mu karere ka Afrika cyane cyane Afrika y'ubuseruko. Ubu nka karere twobaha hari inama duheruka gukora yabereye mu gihugu cya Kenya i Nairobi magenekerezo ya kane gushika ku itariki ya gatandatu cy'ukwezi kw'indwi mu mwaka turimwo. Iyo nama yari yerekeye bari batumiye amashyirahamwe nka iwacu agwanya urudandazo rw'abantu mu muryango wa Afurika y'ubuseruko. Twahuriye tw'ibihugu bishika icyenda. Mbere iyo nama ikaba yari yatewe novuga nti ingufu na nibyo bita JZ Ubudagi, navuga Ubudagi itegwe ingufu na n'igihugu cya ubumwe buraya bwa ubumwe bwa Burayi cyita inyo Europeene, hanyuma itegwe ingoga na Amerika, igihugu cya Amerika, Ubwongereza n'ibindi bihugu. Icyo kibagiye n'ishyirahamwe mpuzamafunguro rijejwe abimukira bita OIM, bivuga Organisation Internationale pour l'Emigration, naryo ryaragize icyo rikeneye kugira iyo nama ibe. Iyo nama rero yari ijejwe kugira ngo turabe ingene twoshyiraho ubufatanye navuga nti mpuzamakungu muri ibihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko, ibyo bita coalition, nivuga gushyira ingufu hamwe kugira dushobore kugwanya uwo mwasi hamwe ariko aradandaza ikinyoma muntu. Rero iyo nama kandi yagenze neza cyane, kandi twizeza yuko zizobandanya mbere harimo n'ibihugu biri mu byo bita mu ihembe rya Afurika nka Somalia, Djibouti n'ibindi bihugu. Umva hari inama yagenze neza kandi ngo twizobandanya. Tugomba gushyira ingufu hamwe rero kugira ngo dushyireho rimwe bita cooperation judiciaire international, kuvuga ubufatanye bujyanye n'iby'amategeko n'ubufatanye bujyanye n'ibyo gukorera hamwe.
Umuntu aretse kuba kurondera amahera ko birumvikana ko amahera abagira urudandazwa rw'abantu babakurikirana, niki yakindi gituma baheba ibindi bikogwa n'indi mirimo baba bakora bakihereza ubwo rudandazwa?
Nikubera rudandazwa rurimo amafaranga menshi kuko ni rudandazwa rukomeye cyane kuko ruza mbere no vuga ndi ubwa gatatu havuye rudandazwa rw'ibiyaruramutwe bita droge mu isi yose. Hakaca haza n'urudandazwa rw'ibigwanisho rukogwa mu isi yose nagone. Nuvuga rero urudandazwa rw'abantu ruza ubugira gatatu kuko ku mwaka abo barukora rubingiriza amafaranga ateye ubwoba cyane ashika ku miliyaridi 32 zirenga mbere z'amadolari y'Abanyamerika. Urumva ko urimo amafaranga menshi cyane, cyo gituma abantu benshi mu isi baruhurumbira cyane. Kandi novuga nti nicyo bita mu Gifaransa ekonomi suterene, nuvuga n'amahera n'ubutunzi buca ahantu benshi batamenyereye batabona, nuvuga nti munsi y'isi ndiko ko byitwa gutyo. Rero urumva ko byinshi biba abantu benshi batabizi ko biriko biraba mugabo, natwe tubimaze mu gihe tubikorera ko tubazi ko biriko biraba kandi birimo amafaranga menshi cyane.
Urakoze. Ku murongo wa telefone dufise Leo Cargo. Leo Cargo, uratwumva?
Ndabumva cyane. Mwaramutse mwiriwe ngaho ku ijwi rya Amerika, cyo kimwe n'abanywanyi ba radio ijwi rya Amerika.
Murakoze. Mwatubwire n'indi zina naho mpamagaye muri?
Je nitwa Leo Cargo, ni ryo zina nyene. Ndabakuye ndi mu ntara ya Makamba muri komine ya Kayogoro
mu Burundi.
Mu Burundi.
Mufise ikibazo cyangwa intererano?
Yego, kimwe gusa yari intererano hamwe n'akabazo gatoya nashaka kubaza uwo mutumire ku byo ariko arasigura ku byerekeye urudandazwa rw'abantu.
Munyarutse?
Alo?
Munyarutse, ndabumva.
Yego, ndabumva cyane. Nicyo gituma turaba ibi bintu by'urudandazwa rw'abantu nk'uko abivuze, n'urudandazwa ruteye amakenga kandi rwaba rwinjiza amafaranga cyane. Biboneka yuko ruriko rurakogwa haba ngaha muri Afurika na cyane cyane ngaha muri Afurika y'ubuseruko. Ariko igihe cy'intangaza nuko navuga yuko bari ubufatanye mu kurugwanya bitaboneka neza, atanga uvu tubona yuko barushyiramwo cyo nk'uko baba bagwanya ubundi bubisha nk'ukudandaza abantu. Tugasaba yuko iyo twerekana cyane cyane nk'ngaha mu Burundi abantu baba bamaze no gufatwa bariko baradandaza abantu, kuko turabibona yuko haba nk'ukudandaza abantu cyane cyane abigeme bagenda mu za Oman, yuko biboneka yuko barimo ukuboko kw'abategetsi bamwe bamusaga harimo abantu b'abategetsi. Tugasaba yuko iyo duhava umubare w'umuntu umwe basi iyo bamaze gufatwa mubwo bubisha hanyuma agahanwa.
Murakoze. Mu mwishure Prime Barukeye.
Ego cyane, murakoze kandi mushimiye cyane Leo Cargo w'Imakamba bazi icyo kibazo. Ikibazo cyiza cyane, abantu benshi bakunda kwiba cyangwa kutubaza, ariko nagomba nabwire yuko turiko turakora bwo bufatanye burahari. Iyo nama yabereye i Nairobi yabaye inama ya mbere yuguruye ibyo bikorwa kandi bizobandanya. Urumva rero ubufatanye kugira bujeho birafata umwanya kugira mushobore kwitunganya ku biberekeye kugira ngo mugire ingufu zikomeye uko n'abarukora barafite ingufu zidasanzwe n'ishikitwana natwe kuko turagerageza kwitunganya kugira ngo bishobore guhangana n'ivuga nti nayo mabi n'abayakora rero izo rero birafata umwanya nagomba namenyeshe mugabo ko twamaze gufata ivuga nti ya mbere biradushireho ubwo bufatanye turi ibi bihugu byose biri muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Hanyuma rero ku kibazo cya kabiri yatubajije yavuze ati abamaze gufata bari bamaze gufatwa kuko ubutungane ntibyicaye mbere navuga nti inzego zose zibijejwe ubonye ikibazo ziramaze gufata mu minwe aha twavuga igipolisi cy'u Burundi na Interpol hamwe n'ubutungane muri rusange buramaze gufata mu minwe kuko mu mwaka uheze mu 2016 hariho sosiyete nomankakarororo imwe yakora urudandazwa rw'abantu ngaha mu Burundi kandi byaragaragaye neza ko yarukora ibashora muri mu gihugu cya Arabie Saoudite mbere mu mezi nk'atatu y'uwo mwaka no kuvuga guhera mu kwa kane gushika mu kwa gatandatu k'uwo mwaka twavuze iyo sosiyete yari yarashoboye kuza kudandaza mu gihugu cya Arabie Saoudite abana n'abigeme bashika 208 izo rero sagasigara muri kuko zarakoze indosi yarukuye mu butungane mbere nabo barukoze abari barongoye iyo sosiyete barafashwe barafungwa barahanwa n'amategeko kandi n'ubu nibaza yuko biriko biraborohera kuko ubutungane buriko burakora akazi kabo rero nibaza ko n'akaroro ntakuka kumvikana yuko inzego zibijeje ziriko zirakora dufatikanije.
Li Nandos nawe nyene araduteye akama ku telefone uratwumva Li Nandos?
Ndabumva cyane.
Mwatubwire n'indi zina naho muhamagaye muherereye?
Nje nitwa Binando Kitere, ndirutana igiharo.
Mu Burundi?
Mu Burundi ndirutana igiharo.
Murafite ikibazo canke intererano?
Intererano ariko nayo yeranza mu cyanzu gaho ikibazo.
Bivuge mu majambo make.
Ego kunererano yeye na kundi la za yuko mungu urudana za jawa hantu yeye rani mwira machenga kandi kani ya nubu ya dikonda jiu mbiriza aliku kachukua anga aba mbaba yuwa wageni zenda anga zia baga jana mwuku za kuri nisabaku mungu agenda yu mungu hege ugatu anga kumbure ya kashu guru gendo nisawa itikene ndo chane go aliku kandi yendi koga la hala na amina shura kujenda mungeza da kisemi maa pro jiu mbira baribaku yuwa kuchawa la mungu baribizo maa puro bimu kurimizo maa puro yageze bwo ndiko ndaraba aha mu Burundi traffic company y'iduga za Burkane za Nemento cyane za EGPNPL buje yange zihagurikira ku masaka bukinone ama agency y'indege yo rukonje ariko kirizera batangura kuraba abagiye ama konti bagiye n'ibyo yaragiye gukora ngo ari control barabikora ariko kirizera kabiri kandi ikibazo cyanje ngomba kubaza ne bujyanye ko tuzi akenshi asuru Uganda zwa rukonje kuba ngaha hanyu muri Afrika y'ibyaga binini akenshi kumbe nisanga abantu bagenda muri Saudi Arabia cyangwa Oman none ibyo bihugu hagati ya Saudi Arabia na Oman nta bantu batagiri kuba dufite yeba barundi bashobora kuguma gukurikiranira hamwe
reka bishure
ndi kuvuga mu Burundi kuko ndi mu Burundi
reka bishure
abantu batagiri yeba bari yo bo yarara yuko abatuye ngaho muri Saudi Arabia cyangwa Oman
reka bishure mu mwishure prime barukeye
ego cyane murakoze cyane umunywanyi w'umurutana irandose yabaje ibibazo byiza cyane n'intererano ico twagomba duhere mu kumwishura kibazo cyane mahereje ko ariko arabaza ati mize yuko bagenda mu bya Oman na Arabie Saoudite ntiba ntaba serikiri Burundi bariyo bofasha w'icyo kibazo gitora umuti abita ambassadeur ego cyane bariyo muri izo bihugu mugabo bavuga nti kubera ikibazo mu Burundi dutanguye gusemerera vuba kugira ngo icyo kibazo kimenyekane twibaze ko turasaba leta y'u Burundi yuko yogerageza no kuvuga nti nko kwibutsa no guhitegeko abo badusirikira muri ibyo bihugu kugira nabo icyo kibazo bashobore kugifata mu minwe tubaye nk'akarorero hariho nta ni ukwezi guheze cyangwa mbere hari izindi zibiri umuyigeme ari muri mu gihugu cya Kuwait agoreweyo kwera akoropa inzu y'etaje y'amagorofa atandatu umunsi ku munsi yaraturonse arangwa telefone zacu aradutelefona atubwira ati ntabariza no kuri genda apfuye kuko iyi nzu nkoropa yetaje ngarushe umugongo uri mu gucika geregeza muraba ingene ngo ntaho kandi Burundi ndapfuye rero icyo kibazo rero twaramaze kugishyikiriza na karoro ntanze kamwe muri twinshi twaramaze kugishyikiriza leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganje bujeje bwo gushaka ku Burundi n'andi makungu kugira ngo turabe ingene twokorana kugira ngo wowewe batuze turamuzana vyihuta uko aragowe kandi wewe turashobora kumutura byoroshye kuko adresse yiwe turayizi n'icyo gihugu cya Kuwaiti ahabaye bisigura rero biti yuko abo tuzobikorana ba mbere mu buseruko bw'u Burundi muri icyo gihugu cya Kuwaiti cyangwa mu karere kugira ngo ashobore kudufasha mu gutahukana uwo mwigeme agure mu ico gihugu murumva neza yuko dusaba leta ko abaduserukira mizo bihugu ahubwo ari bo bufati ya mbere mbere twe tukavuga duti murabonera twe tofret tuvuga duti nta kuntu abambasaderi baduserukira hariya batomenya abarundi bari ko baraje mu bihugu baduserukiramo kibazo yuko leta yogerageza ikabibutsa ico bita kaido charge ya mbere bafite mu bizo bihugu yuko ari kwitaho abarundi bari mu bizo bihugu na cyane cyane abagorewe mu bizo bihugu uwitse mu ico gihugu bagacamumenya bamaze kumenya bakamenya nahagiye kubuje agize ikibazo uwo mu ambasaderi acagerageza kumufasha bitagoranye
murakoze
impanuro rero ibindi ni impanuro yatanze ego twamushimiye cyane
murakoze radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri isanga aho turiko tuvuga ku kibazo cy'urudandazwa rw'abantu gikomeye cyane ku isi no mu karere ka Afrika no mu karere k'ibiyaga binini ku telefone turi kumwe na Jean Rukwakara umuvyeyi umwe mu basinzikajwe bagurishijwe abantu bagurishijwe mu Burundi uratwumva Jean Rukwakara
cyangwa cyane ndabumva
mwotubwira uko byagenze
ko zagenze ariko umwana yaraheje ishuri ushako kwiga ibintu ngo by'ubutanga ubutumwa bari kumwe n'abandi bana batari bake baheze ishuri hanyuma umunsi umwe aratuhena ngo agiye mu masengesho turarindira turahebura indwi imwe indwi zibiri ngabo nari amaze kwitegura ishyirahamwe ryitwa uwetonfre barashobora mfasha kurondera uwo mwana naramutaye ndarikengurukira cyane
uwo mwana ni umwigeme canke umuhungu
ni umwigeme ngashaka kuja gutanga ubutumwa mu bihugu by'abarabu yego
iri shyirahamwe rero uwetonfre ni ryo ryagufashije
ibyo nashyiye nitorarira mfasha kumurondera bari muhira naramutaye ndarikengurukira cyane
n'ubuhe butumwa mwo abandi bavyeyi bashobora kuba bafise abana bashobora gushikirwa n'ibintu nk'ivyo
abandi bana abandi bavyeyi no baha ubutumwa bw'uko boja baragitura gukorera bangutse cyane muri ico gikorwa ahubwo twobasaba ko bokwiza amabiro mu gihugu cose kugira ngo bakeneye aronke abasa abatora vuba atari arashika ku mugwa mukuru w'Ibujumbura
murakoze gusangira ibyo byabashikiye amakuru kuvyerekeye urudandazwa rw'abantu abantu bariko baratwumviriza abona ko ari kibazo cy'ukuri kibazo gishobora gushikira umuvyeyi uwariwe wese turabashimiye radio Ijwi rya Amerika ku telefone kandi turi kumwe na Gilbert Duteye Akamo Gilbert uratwumva
yego ndabumva ku Ijwi rya Amerika
watubwira irindi zina naho uhamagaye yuri
kwa nikindire kiribe aho ndi mu Burundi
ufisi kibazo cyangwa intererano
okay jese intererano
mu bivuge mu majambo acagaguye
okay murakoze ani nico kibazo kuri ni kibazo ikiri ko bana kahinga nakahinda kubona umuntu adandazwa akagenda kumukoresha ifite washatse kandi yari afite umuryango n'abafite yari yibereyeho neza mugani ni ndazi ipa kutamenya umuntu acha none abanya yabahurura cyo batagiye kurondera ubuzima kereye cyo mbona cyo kwa nini nuko afite utabarekira abana kuko iki ngo abatuka ngatare aka nabana bakabarira ingaruka mbi ziruko kugurishwa mu bindi bihugu nabo bibaza ngo abagiye kurondera ubuzima benshi cyo zikwatarora nikwa baba mu buzima bukoye cyane ama rero bakabigisha nka mukazamo nari manyene cyangwa kubikatera dufasha bikabicisha ku maradiyo bakamenya ko atarukiza ari umwe ari gupfa nabi nyine gufatwa nabi ivo mbona noterera hanini hama nayo mashyirahamwe atarabitaho akabandanya icyo gikorwa cyiza kuko ni ibintu umubabaro n'agahinda
murakoze Jibe waruduhamagaye uri he
mu Burundi
murakoze dufise kandi ku murongo wa telefone Julius uratwumva
mva neza
mwatubwire irindi zina naho muhamagaye muri
nitwa Mukota Nkijiri akinaba ndi Kigali mu Rwanda
mufise akabazo canke intererano
cyo nasaga kuvuga njyewe ku bintu bijyanye no gucuruza abantu cyane bikunda kugaragara naha mu gihugu cyacu birahari n'ibivugwa cyane wenda ko umuntu yafashwe agiye gucuruzwa ari uko afashwe yambuka wenda nk'imipaka gutyo ariko no mu gihugu bwite mu gihugu bwacu birimo ibyo bintu aho usanga hari nk'abantu baba bakora wenda nk'akazi ko mu ngo aho ngaho benshi bakunda kwita ngo ni ugukora ngo ububoyi n'isi ariko ugasanga uwo muntu yinjiyemo uwo munsi akiyinjira ariko akazarinda asaza atongeye gusohoka amaho muri urwo rugo ni kwa gukora akazi k'uburetwa kadashira kwa kutaryama abenshi baranasambanywa n'abakoresha ariko iyo miryango irengera uburenganzira bwa muntu abo ngabo ntabwo bajya bavugwa kandi ibyo naryo ni ihohoterwa nta no gucuruzwa kurenza uko nguko kuko uwamuzanye we aba afite inyungu amukurikiyeho abenshi baranabagurisha mu tubari mu mabuwate ibyo bintu hano muri afurika birahari kandi birese
murakoze
ego murakoze nama
iki kibazo turiko turavuga ni kibazo kitoroshe kubera nk'uko umutumire wacu yabivuze prime mbarukeye ko iyo migwi inkozi z'ikibi ihakura amafaranga menshi kandi ugasanga rimwe na rimwe kubera ingufu bifise ibintu bibanze kuzamwo n'amafaranga bishobora gutuma bashobora no guha ibiturire abantu baba bakomeye nko mu butegetsi mu bihugu ivyo biba ariko biberamwo kugira bashobore kubandanya ubwo bubisha bwabo ata nkomanzi mwotubwira ingene mukorana n'inzego nk'inzego za leta kugira ngo mugerageze kugwanya ico kibazo hanyuma iyo migwi mubona ari hari bizoshika igihe mugashobora kuyitwara ingufu zayo ko ishitse amafaranga ishobora guha ibiturire abari muri leta
rego cyane murakoze ico kibazo ni kibazo kiza cyane bwa mbere ingene dukorana n'inzego za leta nuko tushyira imbere icyo bita collaboration ni ukuvuga gufashanya guhana inkuru ati ibintu bimeze uku urubanza rwifashe uku tukabwira inzego zibijejwe nk'ipolisi ati ikorera kuri izi nkuru dufite kandi kenshi ni kuri tubonaye hafi agenda gushima ipolisi kiragerageza kubikorera ko kandi kenshi abana baba baguye muri urwo rudandazwa cyangwa muri ayo mabi cyangwa abakenyezi ipolisi kiraheza kikabafata kikabasubiza mu miryango yabo ibyo ni ibintu byo gushima cyane ikindi naho icyo ngine dukorana tugakorana mu byerekeye leta iraduha amategeko ikayasinya ikayatera igikumu biciye ku nyine cyubahiro mukuru w'igihugu hanyuma natwe amategeko nk'abashingwamanza niyo tuca twisunga kugira dushobore kuburanira abo bakozweko n'urwo rudandazwa rw'abantu abo bana bigemeye abo bakenyezi mu masentare atandukanye ko tubikora nk'abavoka n'ishyirahamwe ry'abashingwamanza ry'abavoka tureza rero tukabahagararira mu masentare atandukanye y'iki gihugu atacu batanze ni ku buntu tubikora ku buntu turiko tubabwira bari kora twumviriza kugira ngo n'undi wese azogira icyo kibazo ntaza atinye kutwitura muri ONRCT we ton frère kugira ngo dushobore kumuburanira tumuha abashingwamanza tumuburanira twebwe nyine tubikora ku buntu kugira ngo uwo yahohotewe ashobore kuronka ubutungane hanyuma rengarutse kuri iki kibazo yari karavuga witwa Juliste w'i Kigali mu Rwanda aravuze ibyerekeye wiwe abantu witwa abakozi bo mu nzu abo bita mu gifaransa le travail domestique bashobora gufatwa nabi kubera ako kazi bariko barakora ni uko mutembe ishyirahamwe ryacu turabakira bose kandi turiko turabafasha mbere n'ubu uno munsi nyine turiko turavugana hari nko mu masaha y'indwi saa munani twakiriye umugore yashurashujwe n'umupatro wiwe amukoresha mu nzu aramushurashuza ku nguvu amutera inda uwo mugore uwo mukenyezi ari mu ibarabara uno munsi rero niho yashoboye kutwitura kandi turiteguye kugira ngo tumufashe aheze atunganirizwe murumva ko n'akarorero gakomeye dutanze
nuko tufite kandi ku murongo wa telefone Jules uratwumva urashaka kutubwira irindi zina naho uhamagaye uri
nitwa Mwishimana ndi Bujumbura
mufise ikibazo canke icyumviro muterera
n'icyumviro cyo guterera
mukivuge
ego je nashaka kuvuga nk'akarorero none mpa n'imvira none kugira ibyo byose bishike ko tuzi yuko hari ubushinganji we gufasha kuri n'andi makungu hari igipolisi cy'ibirere n'imbibe abantu nore bagenda bose bacahiye kuvuga yuko kugira ibyo bintu bikike ndabona yuko hari gufashanya kw'abo bantu n'icyo gipolisi kizere na sababu yuko huko chaguo polisi cha shogora cha mbele abantu wajabu kawavi wageni na cha kumuendelezi turazi yuko ni mwendelezo wa kuchunguza sangu la wiji mno kada wakimbere haina guaro kararo fasha ugasanga kula zidi abantu watu wajabu kawaja mwenendo juu gerana na nubu huo huo gani mshiru juu kwa niko kubarukora ukatizi kubaruka hawa kando na wakuna wageni sangu guaro karutoro kile utachana hani maruno mshikani mufasha na kuli nani makuongo kambi si amuru hara ambasadere tu sisi hari yaaye kini wa zako mwenye jambele wa wabate iza kata kadena mwono yukili kiana kusum kini wa zara yu kuchukikipo yisi chokorana na wanyagi hugu kita korana yene na reta nikini nacho awanyi awana wa shiti yu vila kugenda kalia na wanyine wazaro sasa kwa fatiri hana uji mwono yungi ya kushaka kugenda ukia kamwe kwa kuzo mwana ni mivuri uri basi na wacha wakano kitoye na kabuna yuko nabandi bari ko bimbera kugenda
murakoze
cyose zibiriye kumufaka tukagaruka gashaka bafata bakamara nkuba bakabakiyana
murakoze
ngana ameza cyangwa ne no mwaka
eh murakoze
bakasha muri cyangwa igikego cigororero bakabafata bakamara ko abagorora
murakoze kuri cyo cyumviro cyanyu turabashimiye dufise kandi Maxime ku telefone Maxime uratwumva
eh gundabumva
ubu twirire indi zina naho uhamagaye uherereye
ego ni mana ariyo Maxime ngo ndi muyinga mu Burundi
mufise ikibazo canke intererano
mfise tubazo dushaka kuri tubiri
mu kuge mu majambo vunaguye
uburyo bo bafise no kuryango ba uburyo dufate nk'abakozi babakorana abakozi babakorana ico cyambere ko bari abantu babizobereyemo kibazo cya kabiri undabaza ko bafise uburyo bujaye n'amafaranga kubo barasubiye uburyo bukwiye kugira ngo bashobore guhangana n'iyo migwi sanzwe ikora ngo rudandaza kuko tubirabye dusanga ari migwi ikomaka ku mikoresha uburyo bwinshi cyane gose ama ikindi kibazo nagira ndamubaze ko kuko baba bakorana n'amaleta yo mwakano kare na cyane cyane kugira ngo bashobore guhangana n'iyo migwi isanzwe ikora ngo rudandaza
n'icyo
nagira ngire cyane najyamvuge cyanyoma umuri 2013 twarumvise mu Burundi nyakomo ko igihugu abwo iko ngo hanze ngo habonetse ngo ubuzi burenga ibihumbi ijana najyanda baze ko bitwa biri mwiyo ntuze niyo santere nyine kuguma batu ari nko kudandaza nko kudandaza abantu tutabize kwera na gashome mwa kino gihe kwinosi ari kenshi
cyane reka bishure
murakoze
murakoze mu mwishure prime mbaruke
yego cyane rakoze cyane ubwa mbere ho nagomba mere ku kibazo cha kabiri yabaje ati mbega dukorana gute na mareta mu karere amareta ngire dukorana twe tubikisha kuri leta y'iwacu kayibwira ico yo dufasha hari amareta nayo kuwego kwaye ko hejuru agaheza daya kavugana mbere turiko turasaba muri ONS twe tonfrere ko amareta ye muri karere ki ngwandika East African Community boje hamwe nabo nkuko twoma kugira unani nabo kagira unani bakadufasha mbere si ku mugabane wa East African gusa ahubwo ni kuri Afrika yose tubasaba abanini cyo bara bako bihugu batari bihugu za Afrika kuboje hamwe kugira ngo badushire icyo bita Convention Africaine bivuga amasezerano mpuzamakungu y'ibihugu bya Afrika ajeje kurwanya urudandazwa rw'abantu bakagenda hariya muri New Africaine ya Addis Abeba bakabyicarira kugira ngo batorose itegeko yitwa Convention kugira ngo urudandazwa rw'abantu rushire kugabanuka kugwanywa kuri uwo mugabane wa Afrika nk'uko ni Burayi babikoze bagashyiraho icyo bita Convention du Conseil de l'Europe hari mu mwaka w'2005 nabo rero bakuru b'ihugu bo muri Afurika bakitunganya ku mugabane wa Afurika kugira dushobore kuronka iryo tegeko byo dufasha cyane nicyo gituma rero turi kutageragiza bisaba ukebuke bamwe bose bakabisaba mu gihugu barimo ariko tugasaba yuko boheza bakabitunganya gutyo one icyo ni cya mbere icya kabiri yatubajije mu kibazo cy'uburyo twa duvise mu ishyirahamwe abakozi n'ibindi idonye tuvuga duti uburyo dufise ni uburyo bw'ubwenge amashuri twize turafite ubumenyi bukwiye abashingomanza kugira ngo dushobore kubikora rishyirahamwe ryitwa Uwe Ton Frere ni ukuvuga Imana yatubaza iti mbega mwene wanyu arihe cya kibazo Imana yabaza akahini muri mu itanguriro umurongo wa kibane cya kane umurongo w'icyenda hanyuma gahinda agaca mwishyura ngo wangize umucuruzi wa mwene wacu abere umva birababaje no musetsi ko tuhimiriza abantu ibaza habure bishyuye nyinshi nk'iyo gahini yatanze aho Imana nk'uko umengo ntibanezwe bene wabo cyo kibazo si cyacu gusa ni cyishyirahamwe cyacu mbwa ni cyishyira nicyo umurundi wari we wese ariko aratwumviriza amaze kumenya icyo kibazo ko kihari ko amaze gucamukingirana muri igihugu cyacu umva rero abakozi ba mbere dufite nabe n'igihugu bari ko baratwumviriza izo ngufu ni zacu hamwe zose tubibaze yuko badandaza atazosubira ku nkamenera murakoze
murakoze umuntu yitegereje ku kibazo kijanye na bimukira birigwa barapfira mu karere ka Sahel canke mwibahari Mediterane barondera gushika mu karere k'Iburaya aho baba bakoreshejwe niyo migwi twako turavuga inkozi z'ikibi ibemerera kuzobashikana aho bazoronka ubuzima bwiza mu karere k'Iburaya mu kubatangisha amafaranga y'umurengera kandi bazi ko batazobashikanayo ko ico cyo kibaraje ishinga bamaze kwakira mu mahera ibikurikira nta na kimwe bibabwira mugabo umuntu hitegereje na leta yo muri Afrika ubusanga ari ibihugu by'Iburaya biriko birafata ingingo mugabo navyo bifata ingingo kugira ngo bikingire ibihugu byabo n'abanyagihugu babo kubera bidoga bavuga ko bariko bararengerwa n'ibitegiri by'abanyafrika bariko barabinjirana mu karere k'Iburaya amareta Afrika kumenga nta kintu kinini ariko arakora kugira kingira abanyagihugu bayo bareke gupfira mu nzira bajiyo batazi kubera ubwo bukene no kutabona kazoza kabo bakisuka mu bibazo nk'ibi
murakoze cyane cyo ni kibazo gikomeye cyane kandi cyumvikana kandi gitomoye mutubajije ubwa mbere mu kwishishura mba tubabwire yuko ni kimenye ndetse duheje kuvuga yuko turiko tugomba gutera kama bakuru b'ibihugu bacu bacurongoye yuko boje hamwe kugira ngo bashyireho amategeko ubwa mbere aho urugamba kugira rushoboke bujanye n'ibizaha ndengambibe ubwa mbere urugamba no kandi igikoresho cya mbere cyo kurwanya ni cyo gushyiraho amategeko ku rwego mpuzamakungu nka Afrika kugira baje hamwe hari imikino ica mbere ica kabiri nuko ibihugu bya Buraya naho byaba biri kuno munsi navuga nti birasemerera bivuga biti turahanzwe n'abimukira bazwa mu bihugu byacu bya Buraya mbere navuga nti yuko ni benshi bari kubaraje bavuye muri Afrika mbwa biterwa n'ibibazo twavuze by'ubukene intambara ihindagurika ry'ibihe mugabo hajye usanga n'Uburayi bifite nk'uruhara ibihugu bya Buraya nabe nk'akarorero Uburayi mu gihe bufashe Afrika bukayifata nk'isoko no bwandi y'ibigwanisho kugira baze kugira agresiyo y'ibigwanisho byo bakora hari Iburaya urumva ko icyo ari ikintu gikomeye cyane bagaca bateza intambara muri Afrika mu bigo bimwe byo muri Afrika urumva ko nabo bafite mu ruhara icyo gusa mu gihe bafashe Afrika bakayifata nk'ikibirano fore mu Gifaransa aho abanyafrika kuri urukuba rwabo rwirabura bafatwa nk'ibikoko inkende no bwandi ibikoko ankontina des animaux kuri urukuba rwacu rwirabura naho numva haracari hahagaze kuko n'icyo gihe baca badufata nabi abanyafrika bigatuma babona yuko muri Afrika hatava abantu hava ibikoko bigatuma rero badufata nabi icyo rero nagomba kuvuga ni iki nuko n'Uburaya bwo gukebuka bukaraba ikibazo bukagikemura nubwo ni kumuzi Afrika bakayiteza imbere ubutunzi Afrika ifite mu kuzimu kwabwo bagaheza ntibaze kumera nk'ababusahura ahubwo batungishe Afrika yonyine uko kubyo tubona muravye nk'ahiri ruhande yacu igihugu cy'u Burundi iruhande ya Congo iruhande y'u Burundi igihugu cyitwa Congo muravye intambara zihabera kubera ubutare bafite zirarenze cyane muravye ni gwitwa ibigwanisho iriyo kubera ubutare icyo gihugu gifite mba birarengeje birateye ubwoba rero twe tukavuga duti hako ubutunzi Afrika ifite buba mu Gifaransa source de malheur aho kuba source de benediction buba intandaro y'amagogwa aho kuba novuga nti umugisha ku banyafrika twe tubaza yuko novuga nti Uburayi burakwiye guhindura ingendo kugira ngo ahubwo buzane ibyo bihoro bahumbira Iburayi abanyafrika abashomeri n'urwaruka babizane ngaha muri Afrika
ibyo
tuma abarundi abanyafrika baguma mu gihugu muri kontina yabo bagateze ibihugu byabo
tubandanye murakoze ku murongo wa telefone dufise kandi musabimana uratwumva
ndabumva neza cyane
ewe tubwire irindi zina naho uhamagaye uri
nitwa kuruwa musabimana ni Rwanda
mwo mufise ikibazo canke intererano mugira mutange
yemi intererano ni mbwani zifatanye n'ikibazo
mu bunyarutse kubibaza
ariko gusanga ko abantu benshi bakomeje kugifata nk'aho ari international cyangwa ikibazo kiva mu gihugu kimwe kukura abantu batwara mu kindi gihugu ariko jyewe uburyo mbibona wenda niwo mutumirwa aza kuza kudufasha ni uko nzi ko neza ko urwo rudanda rwa rushobora kubaho ndetse no mu gihugu mo imbere ugasanga wenda tuvuge nk'impunzi nk'amakambi y'impunzi ugasanga abakobwa barakurwa mu makambi baratwarwa hanze y'inkambi usanga barakora mu tubari barakora kurya dandaza amagara ariko batari ku bushake ari ba bosi bakoresha icyo ni inganizi nashirage nagira kireho wenda umukumirwa araza kumenya kutubwira niba koko babizi nangwa hanyuma noneho ikindi ikibazo nyine nabazaga ese bakorana bate na Police International Interpol kugira ngo bagabanye icyo kibazo
reka abishure murakoze mu mwishure prime narukeye
mu Rwanda telefonye ingenda dukorana na Interpol ni nkuko dukorana n'izindi nzego zose uko Interpol hajya iri ku isi yose mugabo mu gihugu cyose cyose hariho Interpol turakorana nyene iyo habaye nk'ikibazo mu Burundi turavugana na Interpol y'u Burundi kugira ngo ishobore kugikorerako haba ikibaye ngaha mu gihugu cy'Uburundi canke kiriho kirarengana imbibe nk'udufate batwaye nk'abo bana cyangwa bigeme hanze turababwira aho bageze ko twe turaronka amakuru turafite ingene tuyarondera rero bagaca bagikorera ko byihuta kandi kenshi barakunda kubidufasha mu gasanga bigenze neza turakorana mu byo bita collaboration
naho ku byerekeye ubwo rudandazwa rw'abantu rubera hagati mu bihugu ko kenshi umuntu yumva umenga habaye ngo rudandazwa rubarukura abantu mu gihugu kimwe baje aha mu kindi ariko yavuze ku byerekeye ubwo rudandazwa rubera hagati mu bihugu
yego murakoze cyane icyo kibazo kirakomeye cyane hariho rudandazwa rwitwa traite interne no kuvuga urudandazwa rw'abantu rubera mu gihugu indani hagati no kuvuga hariho umudufusanga nk'ubu dufate hari mu kwezi kwa mbere kumwaka nimba ntihenze twarigeze gufata dufatiganije n'inzego zibijejwe mu ntara ya Bubanza umugore yadandaza abana bakiri bato bita minere abashora ahantu bita ku Musenyi no kuvuga nti kuri kilometero nka 10 uvuye kuri kumugwa mukuru w'intara ya Bubanza uwo mugore yabakora kuri iyo centre Bubanza kugwa mukuru wa province abashora kuri iyo centre rero bagaca bamuhamahera abagabo baho hantu ko na hantu hari santere y'ububare n'ibiki bagaca abo bagabo rero bakoresha mu byo kubashurashuza bagaca bakabatisha amafaranga icyo gihe rero dufatikanije n'inzego zibijejwe uwo mugore yari ashoboye gufatwa hanyuma n'abo bana bashobora kubohozwa aho bari banegejwe bakoreshwa ubushurashuzi ubidose yarakozwe yaruguruwe muri parike na sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza mbere uwo mugore yaramaze gukatirwa urubanza yaraciriwe imyaka indwi y'ugupfungwa kandi iyo dosi nicyo twayiburanye muri sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza murumva yuko n'ubwo rudandazwa ruhari hagati mu gihugu
murakoze dufite kandi Laurent uratwumva
yeme ndabumva
mwo tubwire irindi zina ryanyu naho muhamagaye muri
yohanye ngiriye kandi ni sirene y'urundi
mufise ikibazo canke intererano
yemeje ijambo n'icyo kiganiro mwati sikirije hari amakenga menshi tugenda kugira kubera ko nivuze ngo urudandazwa rw'abantu hanibaza ati mbega abo bantu bari ko baradandazwa basahehe mbega baba baca mu mazi ko tuzi mu mazi haba hariho inzego cyangwa baba bacane turere ko dutange tuzise n'abagezwe iki turere nabo nyine baba bahari bakambona ko rero nk'imbere kugira ngo abantu badandazwe nk'imbere haba harimo uruhara rw'umuntu n'isanzwe iriya kuko baba bari ko barabatwara barabaza kandi barasana ku bantu iyo rero bagenda bakarengana bagasubakoreka kubasokora ibyo bagomba kumvikana ko haba hariho abantu nk'imbere y'abagikeneye ngo warasanye imbibizi imwe cyangwa iriya
reka bishure mwa mwishura
ane rora arakoze mu Kirundo abavuze amakenga meza kandi yumvikana arabaje ati abadandazwa nawe bacishwa hehe mu mazi cyangwa ikirere hanagomba ndamenyesha yuko menyesha nawe ko baratumbiriza yuko abakora ubwo rudandazwa rwo bantu mu isi nzima haba no mu Burundi cyangwa ku isi yose si abana barazi ubwenge bakoresha amayeri icyo bita tromperi mu Gifaransa bakoresha fraude ni ukuvuga amayeri nyine yatanye n'ibyo nyine n'icyo gihe mwumvise hamwe umubyeyi uwo mwana yavuga navuga nti yatanga ubuhamya yababwiye neza yuko umwana wiwe yamubwira yuko agiye kuvuga ubutumwa mbere muri iyo manda urumva nk'umwana akubwiye ati tugiye mu masengesho uri umubyeyi kenshi icyambere kura kenshi si kumwankira uzumva umengo ni ibintu byiza ariko haciye nk'iminsi ugatangura kugira amakenga utanguye kubaza nk'ababanyi cyangwa abandi baba baragiye mu bwo buryo bahavugira ati ahubwo bagiye kudandaza nicyo gituma umubyeyi atangura kurondeza urumva neza yuko abakora ubwo rudandazwa rw'abantu bakoresha amayeri bashobora kukubwira ko umwana bamujyanye mu masengesho
bazomara y'iminsi ngo basanga bagiye kumudandaza ibiri ukazuza kubimenya iminsi akaba karabaye cyanke bagukoresha nandi mayire bakavuga yuko bagiye mu nama cyane mu by'amashuri nico gituma dusaba abavyeyi tubatera kamo yuko bogerageza kugira imigenderanire ikomeye n'abana babo rero tukabatera kamo tuvuga duti hari ikintu kiriho kiravuga nti kiriho kiraduteza imbere mugabo kandi kitwononera cyane imwe narimwe mu ndero y'abana kuko ibi bita WhatsApp ubuhinga ngukana bumenyi cyanke aya maresources yitwa WhatsApp umwana ashobora gutunga telefone mu byo atazi ibyo ariko arayikoreramwo kumbe rero ugasanga uwo mwana yaramaje gufatangana nabo badandaza abana ugasanga baramaze kumubwira no kuvandi kumuresha kumubwira amaca mu meza ko azobiye kumusabira akazi mu byo atazi na kimwe akaza yabona umwana yaragiye nacyo gituma twagomba gufata akaje kumushimira leta y'u Burundi kuko iheruka gufata ingingo nziza yuko atamwana azosubira gutunga telefone ku ishuri n'izindi ngingo zijyanye n'ibyo zarafashe barabyumvise rero icyo ni cyiza cyane kuko abana benshi bariko baragwa mu rudandazo rw'abantu kubera kutamenya kubera ubuhinga bw'utumatuma nako bita WhatsApp, Facebook n'ibindi internet izo zose biriko biratwambura abana bagenda kudandaza mu bihugu bya Oman na Saudi ababyeyi batabizi tubasaba rero yuko ababyeyi bagerageza baga promoting n'ubwo ni bakashira imbere ikiganiro hagati yabo n'abana icyo bita promouvoir le dialogue franc entre les parents n'ubwo ikiganiro kidasanzwe iminsi yose mu byakamenya ibyo umwana arimo uko tubona umwe ngumijyango imwe y'abantu bari n'ubwo nti bari icura bakicurusa kujya ku ntene mu byatashura ku hari n'abavyi batye batinya abana babo babaza mbere iyo telefone bayikuye ugasanga umwana atunze telefone igugu muri yone ari nk'umwana ari umunyeshuri iyo yikura he urumva ko niko kandi tugomba kubatera
Timote nawe nyine ari ku murongo wa telefone aduteye akamo Timote watugwirira irindi zina nawe uhamagaye uri
Njitwa Timote Manga mbona nkaba ndabamagaye ndi mu ntara ya Murambi
mu Burundi
mu Burundi
mufite ikibazo canke icyumviro muterera
Nimere ano ariko iri kumena kabaza gato
mu bibaze mu majambo
Jewe ndiko ndaraba ibintu bidateye ubwoba kubera abana mu gihe ariko banaza mu buryo bitewe n'ubwo jewe ndiyumvira yuko imyemyo bitekwa n'ubukene ubukene bwugaze ibihugu bimwe bimwe rero bakaca basuka bajya kurondera barabe aho basumba ahandi aho basumba ahandi rero ngarutse gato bagenda ngaruka rero ukabazo kandi njamvuga nti none nk'amareta ababigenzwa nashobora gufata ingingo yo kugira ngo ibintu babituze babigwanye ntibisubire kubera ko iyo hadutse nk'akandi kagorane leta ifata ingingo hanyuma ibyo bintu mu mwanya bakabituza none igize ngo byagenze gutyo kugira ngo byananire ntibazigire izo zira zose ibyo bintu bishobora kuba byononekara ijambo
murakoze reka abishyure prime mbarukeye
ego cyane turashimiye Timote Manirambo nawe muranze icyo cimbira tanze ni cyiza cyane kivanze n'akabazo yako kabazo mukishura tukiyesha tuvuga duti ama leta ya matumba nabone ko twamaze kuyatera kamo kandi tubanda tukayatera yuko yoje hamwe ama leta cyane ku mugabane wa naho bohera ku n'ubwo nduvuga nti ku mugabane w'ibihugu tugize zimwe aka karere ugatangurira ngaho kugira ngo ku mugabane n'ubwo nti w'ibihugu bigize umujyango wa Afrika batangure kwitunganya bashyira amategeko agwanya urudandaza rw'abantu byofasha hanyuma ibyo bindi birebire byo ku mugabane wa Afrika wose bagashobora kugira ikime twita amasezerano ku mugabane wa Afrika bamaze novuga nti mu nyuma mugabe ikibazo bamaze kuciga ariko kandi nagomba shite kure cyane ikibazo cy'urudandazo rw'abantu nagombira ariko baratumviriza yuko kugira gikemuke iki kibazo gishobora gukemuka gusa ari ibihugu bibiri bitatu cyangwa bine bigiye hamwe gusa ariko twe muri bone resitwe tumfred tubibona ukundi tubona neza yuko icyo kibazo cyo kuhingwa ku mugabane w'ishyira mu mpuzamakungu ONU kuko ni ikibazo novuga nti gikwega isi yose rero mu gihe rero ibihugu byo mu isi yose bitazaba biraje hamwe kugira ngo byitorere umuti mu rwego rwa ONU twe tubona hari hazo hakiri hagahaze icyo gituma iki kibazo twagomba dusabe urwego mpuzamakungu wa ONU ugifate mu minwe kugira ngo rushobore gutora umuti wo ku rwego rwo hejuru kuko ntihabandanya hatorwa umuti wo ku bihugu biri mu karere bisangiye gusa ntibizaba bikwiye kuko abarukora bazohebeshwa muri aka karere bimukire mu kandi hari mu gruba ico kibazo kibandanye gikorwa ico gituma tugomba dusabe no kuri rwo hejuru rwitwa mpoza makungoni ufata ico kibazo mu mini
ku muntu wa telefone kandi turi kumwe na Vital uratwumva
kandabo
watubwira irindi zina naho uhamagaye tumbereye
ni kwa baraga nka Vital nka bamerereye mu Kayanza i Burundi
Ehe, mufisi kibazo change intererano.
Ndafisa gate ano gato nyamu na kabazo.
Ehe, mwenyaruse.
Ewe, jezio kuguli, papa ngono kuguli isha abano. Kwa abi, kanicha nomu geogu chacho, ahagati na hagati, mwisagara, emu vinuto kuguli isha abano. Kwa hindi wa kukoba, kikoba, abantu batabizi ubwabo cyane cyane n'aba bakora mu nzu z'abantu ariyo usanga yagurishijwe n'umuntu ugasanga akoreramo urupango ntasohoka ntagirane ibyo byose kugurisha abantu kujya hanze gusa aho hagati mu gihugu birakorerwa akandi kabazo nagomba kubatuba mutumire yewe ndabye sinzi kwa wala kufe ibiro wala korela mo mwona ala zikaduka ani kujira nindoro mwona chikio nijo vini kujira avitu ule chani ala abazi ala chikire
kire kabishu le
nongira nda mwishini wa mwumtumbize atwe atwe kutuishwa mwakoze
mwakoze le kabishu le prime member ukei
mwakoze chane nda shumie chane vitari kiyo nile na tanzi kumee chane mwona ala tulio hose nunga wa mkayanzi ya vuzi abadusuru kila bariho ni ya kenera telefone ziwe mbudusuru kila ngaho o na haa kolera zozi muha kuko dukura ya mgiugu chosu na haa hame kitari ni ya kenera kuzimenyeretu zozi muha vila hali kuko udesuru kila riho hanyuma si mkayanzi ya vuzi ni hose abariko ratubiliza wa imenye uonyu uzo kenera kutuitura ashura gucha kuudusuru kila alimu onara alimu mgiugu chuburundi chose utuli hose.
Murakoze dufise kandi nundi adutekamo Elia uratwumva
mwiriwe neza
mwiriwe watubwira irindi zina naho hamagaye uri
basengi umba Elia nkabandi gutungura mu Burundi
mufise ikibazo canke icyumva muterera munyarutse umwanyu giye kuturangirana
ko nari ko ndiyumvira nti kuba twama nk'akarorero mu ruhagarara mu bihugu bimwe bimwe ya Afrika mu kutumvikana ngene nk'abantu bosangira Imana yabahaye abo bantu nyine batutwara abantu bakatwambura izuba riva ku murango bene murango babona ubwo tukiye hamwe tukiyambika agashyambara tugasangira tafama mu ndura tafama mu biganira ubwo ntitwaba twiyambitse agashyambara bigatuma twiteza imbere dutekanye bakabura aho badufatira murakoze
kumpererano
kanya ngayishikiriza
murakoze cyane mu kanya tugiye kusozera ikiganiro muri sanga twashaka tubaze umutumire wacu prime mbarubukeye twako turavuga urugamba ku vyerekeye icyo kibazo ko ari urugamba rutegeza kuba ku mpande zose haba kugwanya iyo migwi y'inkozi z'ikibi no kuronsa ubuzi no guhagarika intambara zituma abo bantu bagwa mu mitego iyo migwi y'inkozi z'ikibi kuva mutangwa iryo shira hamwe ryanyu murabona ko mufise icizere ko mu misi iri imbere murabona ko mumaze gushika ku migambi ifadika yo kugabanya icyo kibazo
ego cyane murakoze guturavye kuvaho twavuye gushika naho dushikanye no musi kizi turashima cyane kuko anavuga nti kuva tugitangura kubikora twishaho ishyirahamwe tukabwira abantu nyabunanyabuna ariko hari abudazo bw'abantu muri igihugu cyacu ntibabemera benshi bavuga ati ibyo ntibibaho nta muntu yodandaza umuntu mugabo tumaze rero kuvuga nti kugira amakampanye no kuvuga kugira abantu ibiriko biraba tugatanga n'uburorero mwumvise izi muvyeyi yavuze n'abandi bagatanga ubuhamya abantu benshi bagiye baruguruka barabona ko by'ukuri bihari kandi noneho hariho n'abandi bagiye bararaba aho babaye mu makaritsiye yabo bakabyibonera ibyo twavuga rero nibaza yuko n'ukuri intambwe tumaze gushikako n'ahata atari byiza kwishima no kwikenguruka irashimishije cyane kuko novuga nti nicyo gituma n'abamaze kutumenya batwitura ku munsi tuma twakira abantu benshi bahuye nayo mabicanke bafite ababo bari muri ibyo bihugu bya Oman na Arabie Saoudite intambwe rero irashimishije ariko kandi novuga nti abarundi akamuno batera ubwanyuma nuko bakwiye guca ubwenge bakamenya yuko novuga nti nta muntu azobakunda w'umunyamahanga gusumba uko bikunda nta muntu azoza kubasabira akazi k'abana babo gusumba uko nawe yogaha abiwe anacyo gituma kuko hari igihe twari kumwe n'umuzungu aratubwira ati iyo muri ko muragwana twebwe cyo dutora ubutunzi bwanyu twabusimbira tukabwitwarira umva nkaho abazungu baramaze kudushisha mu igisho iyo ubumwe bwacu tubungabanije abazungu babona inyungu zabo bigura bikindatere akamo abarundi kugira babe umwe kugira bashobore guhangana n'ibyo bibazo bibahanga.
Murakoze
cyane turudanzwa abantu.
Murakoze cyane y'umutumire wacu Prime Mbarugukeye ayoboye ishyirahamwe ry'abashingwa manza rijere ko kugwanya urudandazwa rw'abantu namabi akoregwa abakenyezi n'abana. Tukaba turavuga ku kibazo cy'urudandazwa rw'abantu ikibituma nicyo kugwa kugira icyo kibazo gitoregwe inyishu. Turabashimiye namwe mwese mwumvirije iki kiganiro cyacu muri sanga mama mwumviriza iminsi yose. Tukaba dushimiye n'abakigize mu ruhara bose baduteye akamo. Tubashimiye rero kuba mwaduteze amatwi tubifuriza kubandanya mudukurikirana kuri Radio Ijwi rya Amerika.